Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Jean Marie Ndabashinze.
Muhinga bw'ibyuma hari dosa kubyimana kaze makuru mwategurwe kandi mugira mushikirizwe na radio Inzamba agateka kawe amakuru mushaka no gukurikirana kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org ingingo nkuru nkuru zigiza no makuru Icegera curongoye abagwanya ba Mai Mai y'ubu witwa Yakutumba ari mu Burundi kuva mu ntango zinondwi akaba yagiye mu Burundi ahunga intambara ziriko zibera mu buseruke bwa Republika Demokratike ya Kongo. Tasiesi Bomana umwe mu batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD dakiri mu gihugu hagati ngo aratangazwa nuko leta yashavujwe nuko bagiye kubonanira I Nairobi muri Kenya nabo muri nani Senarede kandi n'abagize iyo leta nyene barabonanye na Senarede na Senarede Helsinki muri Norvège ibyo akaba bivuze inyuma yuho nyuma yaho Terence na Iraja avugira ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu avugiye yuko kuja kubonana n'abatembagaje ubutegetsi ataho muba mutaniye Ipari mu Faransa hirya yeje kuwa gatandatu hazokoranira inama y'abarundi babayo eka mbere bari kumwe n'abandi basanzwe bagwanira ikiremwa muntu intumbero yayo ngo ni gusubira kubwira makungu yuko yokurikiranira hafi biriko birabera mu Burundi umwe yemwe ariko barategura icyo cicaro Nestori bidadanure araza kutubwira ingene biteguwe mukanya inkuru imwe imwe kwayo
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
Icegera curongoye abagwanya ba Mai Mai ba Yakutumba yarahungiye mu Burundi mu ntango zinondwi uwo mu Mai Mai azwi ku izina rya Ekanda n'abandi bagwanyi 30 bahunze abasirikare ba Kongo baciye mu kiyaga Tanganyika baca bashikira mu ntara ya Rumonge igipolisi cy'u Burundi kaba cemeza iyo nkuru mu gihe abo bagwanyi bashitse bashikira mu busho bw'iperereza ibyo ni dore katubibaze Valerie Muco
Ekanda batazira Dracula yari komanda w'abasirikare bagwanira mu mazi ba Yakutumba akaba yishikanye ku bategetsi b'intara ya Rumonge kuri uno wa kabiri ari kumwe n'abandi bagwanyi indwi harimwo abakomeretse cyane nkuko amakuru ava I Kongo abitumenyesha Ekanda n'abagwanyi biwe bahunze imigwano yari hagati y'abasirikare ba Kongo na Yakutumba yari kibera kwibahari ryitwa Ubwari Abatanze iyo nkuru ubwa mbere akaba ari abanyekongo bari bahungiye mu Rumonge mu ntango zinondwi imbere yuko witwa Hamadi Murisho arongoye zone ya Rubana I Kongo ayemeza Ekanda yarasanzwe ari cegera c'uburongoye umugwi ya Kutumba yajabutse ikiyaga Tanganyika mu ijoro ryo kuwa mbere n'amato abiri akoresha imoteri ubwato bumwe bukaba bwarashikiriwe n'amasasu y'abasirikare ba Kongo Nkuko ikinyamakuru iwacu cabimenyesheje Ekanda yari yatorotse igisirikare ca leta akaba yari yarigeze no kurongora abasirikare ba leta bagwanira mu mazi bikaremi ubu yo bafungiwe mu gasho kiperereza hamwe n'abandi bagwanyi bagera kuri 30 umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye akaba yemeje ko hari abagwanyi bane bakomeretse kandi ko bagiye kuvugwa hama bazoce bandikwa nk'impunzi
arakeneye mugenzi wacu Valerie Muco umunyororo w'imyaka 10 ni hadabu y'imiliyoni 5 z'amarundi nico gihano caciriwe Isaac Nduwayo wo muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro mu NHS yashashe muri sentare y'igihugu iyo ntara hari ku muhingamo w'uyu wa gatatu wo munyagihugu yagirizwa kuba yivye inkoho ku kirindiro c'igipolisi ku mutumba Mbogora ni muri komine Nyabihanga haraheze iminsi 20 reka iyo nkuru tubibaze mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye
zake Nduwayo ni umunyagihugu wo ku mutumba muhaganya muri komine Nyabihanga sentare y'igihugu yo mu ntara ya Mwaro mu ntaye yayo y'icese yo kumuhingamo w'uyu wa gatatu yamukiriye umunyororo w'imyaka 10 n'ihadabu y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi Isaac Nduwayo yagirizwa kuba yarivye inkoho ku kirindiro cy'igipolisi ku mutumba Mbogora muri komine Nyabihanga hari kujina kizo jichenda ukwezi kwa nzero guhezi parki ya mgaro ikaba aliyo yatoye ahariyo ngoho inyuma ya matohoza izake nduwayo akagirizwa ubusuma yize agategura neza no gutunga ibigwanisho bikiri muriro atabifitiye uruhusha ubundi yatunga urutoke muri icyo cyaha niyo giste Habonimana wo ku mutumba Miterama komine Nyabihanga nyene yagirizwa kuba atigeze amenyesha ko icyo cyaha cyakozwe kandi yarakimenye yakiriwe umunyororo w'umwaka umwe ni hadabu y'umuriyoni amafaranga y'amarundi
arakenuye na mugenzi wacu Emmanuel Ndashimiye bamwe mubarongoye abandi mu ikambi y'impunzi z'abarundi irinduta mu gihugu cya Tanzania barafunzwe n'igipolisi cya Tanzania kuva kuri wa kabiri iryo fatwa rikaba ry'abarongoye ayo mazone amwamwe ririko riba mu gihe hari inkuru ziva ngahinduta zivuga ko hoba hari imyerekano ya gisirikare yahagarikirwa iriko yahagirirwa kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere guheze iyo kambi ikaba irimo abarundi barenga ibihumbi ijana mirongo ibiri reka iyo nkuru nayo tuyibaze mugenzi wacu Francine Kanyange
Mubahagaritswe harimo utwara izone y'umunani iyo zone akaba ariyo ivugwa ko yoba igirirwamo imyimenyerezo ya gisirikare ibera muri iyo kambi kuva umwaka utangura uyo murongozi nawe akaba yaheruka no gutanga raporo imenyesha iyo myerekano yavugwa ayi igipolisi cya Tanzania abajejwe iyo kambi n'ayandi mashyirahamwe akorera bamwe mu bahara barongoye abandi muri iyo kambi bari mu bafashwe nk'uko uyu murundi abivuga
bari kubafata amafaranga n'ijo bari abasana bashyizwe zone bari kwiga barakora ni babiri abandi babiri aho bari bashyizwe zone yashyira bashyizwe zone bacaba baratwara bo bagize ibiri by'umutekano muke ndamaka mu ijoro rya kera hari abandi bafashwe sindamenye igipimo cyabo kandi amakuru mu gipolisi aravuga ko yadafite ubundi bwabantu bafata bari muri y'umutekano muke w'ahantu cyane cyo kwamaze kumenya ko abantu bari kubafata
Ibyo bahagarikwa rero biracyarimo igifungu kuko impunzi zo muri iyo kambi zivuga ko zitaramenya neza icyo bafatwa bahogwa
bagisha nyine nyere kina lagazi lahi nyine nyere biera kazi ko namuna naraye ko ta tani ndiheje umukuru cyane yarabije hamwe mu bahera nyine nyere cyare abara yuko Allah yaragiye fura
kubijanye n'ifatwa ry'abo bantu nitwashoboye gutora kuri telefone urongo iyo kambi yanduta canke ubuserukira ishira hamwe aser
Mudukurikira ikibiriraho kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org kuva isaa 12 z'umugoroba gushika isaa 2 z'ijoro
Mu makuru ya politike leta y'u Burundi bicishije kubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu riyamiriza inama yahuje abari mu runani rw'imigambo itavuga rumwe na leta senarede giriteka bagize hamwe n'abasanzwe bagwanya ubutegetsi bwa leta baba mu gihugu hagati Terence Ntahiraje umuganizi w'ubushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu akaba n'umuvugizi ubwo bushikiranganje amenyesha yuko kuja kwicara n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ataho muba mutaniye twumvirize Terence Ntahiraje
imigambo itarenga ibiri hariho MS Rwendangemero hakaba n'umugambo yaranake nta wundi mugambwe ariko bayemeje amakungu yuko imigambo iri patro position zose zari muri iyo nama icaka hariho abantu aribo bari bari hari mugambo ufugwanya amatora 2025 bajya kwandika hamwe hamwe harimo n'abandikwa n'ubutungane mu bari gutambaza gutegeka 2025 bari muri iyo nama muri bukeje muri turi yarusha twavuze yuko turaje ivyo abantu bamwe bamwe twari kumwe banditse biboneka yuko menga twisara n'abagombye gutembagaza ubutegetsi sinabivuze yarushe nayo ntibyigaragaje none umupfuciste aje mu nama akaja hamwe n'undi muntu avuye ino akemanga bakicarana mu nama i Nairobi abo bantu hari aho batandukanye hari n'imigambo yafuswe itakibaho hari abatari mu rugo mwagaba badasigana ipona nago babwira abandi yuko bijya mu gambo ariko barakora nibaza yuko kina politike byarayoweye kuko mu bitwa demokrasi umuntu wa mbere afite ingufu n'ububasha mu munyagihugu Wajabi cyane wabyeme umuntu wese uko amagira umugambi ukwaka ijambo abanyagihugu akabihereza umunyamahanga ntashobora gutera intambwe muri demokrasi mu Burundi iyo abanyapolitike beza bari kuza bagaheza bakagira abanyagihugu ahubwo bakabigisha imigambi y'iterambere imigambi ya politiki bazoshimira umwihiga w'igihumbi na 200 kuri baje matora utireyo bihaye mugambe wo kugwanya ntacyo bazofura kuko ijambo ry'abanyagihugu no gutumwanya
ko bwa Tasiano Sibomana yari mu yo nama yabereye Nairobi hagati ya SENARED n'abatavuga rumwe na leta bakiri mu gihugu hagati ngamajambo ya Terence na Iraja ntafatiye kubera na leta idasiba kubonana nabo nyine yita yuko bashatse gutembagaza ubutegetsi Tasiano Sibomana agatankarorero kumubonano abagiye baserukira CNDD-FDD bagiranye na SENARED mu gisagara ca Helsinki muri Norvège twumvirize Tasiano Sibomana Tasiye Sibomana akaba ari umwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta bakiri mu gihugu hagati. Abanyororo bapfungiwe mabohero atandukanye mu Burundi bagiye kwa baba ibice bitatu byabo bari batekanijwe gufungirwa muri ubwo busho. Icegeranyo cy'umwaka wa 2017 cyasohowe n'ishyirahamwe rihanira agateka k'abanyororo ya ProDH kirerekana yuko abanyororo barenga 11 harimwo inzoya aribo bapfungiwe mabohero yatandukanye. Amabohero akaba yari kwakira nkuko byabitekanijwe abantu batarenga 494. Reka idonido tubibaze mugenzi wacu Parfait Mudasigana.
Icyo cegeranyo cishiramwe APRODH cyo muri uyu mwaka turangije 2017 kivuga ko ubwinshi bw'abanyororo bwibonekeza mu mabohero y'igihugu ngo ntibisigura na gato ko ubutungane bw'u Burundi ndetse n'igipolisi byateye intambwe mu guca imanza canke guhana abakoze izaha ahubwo n'abafunzwe benshi bidaciye mu mategeko ari navyo bituma ibitegire mu mabohero byiyongera buri kwezi. Ku bw'icyo cegeranyo cha APRODH ahanini mu banyororo n'abantu bahagaritswe bidakurikije amategeko kandi bagaca bagirizwa ibyaha bikomeye kubera imvo za politike. Icyo nicyo gice kinini rero cy'abanyororo bavundiye mu mabohero amezi n'amezi canke mbere n'imyaka kandi bataracirirwa imanza. APRODH ikemeza ko ivyo vyerekana ko ubutungane bw'u Burundi buhabwa ahanini amategeko n'ubutegetsi bw'ibujumbura mu guca imanza. Icyo cegeranyo cishyirahamwe APRODH mu gice cyayo cya kane kivuga kandi ko ikigongwe cyatanzwe na Petero Nkurunziza mu ntango z'umwaka cyari kije gufasha kugira ngo hagabanywe abanyororo mu mabohero yuzuye ngo ntacyo cyafashije kuko mu mezi 11 gusa kuva mu kwigenekerezo rya 31.0 gushika mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga ku mwaka wa 2017 abanyororo bavuye ku 8,867 bajya ku 11,102. APRODH ikarangiza icegeranyo cyayo isaba ko ibitigiri by'abanyororo byari bikwiye kwisunga abategekanije kwakirwa mu mabohero atandukanye. Ayo mabohero nayo yo mu Burundi akaba yemerewe kwakira abanyororo batarenga 4,494.
Arakenuye Parfait Mudasigana hategekanijwe inama izoba ijyejo ku munsi wa gatandatu. Ni inama yo guhamagarira makungu gukurikiranira hafi ikibazo c'u Burundi aho kiriko kiratera kija iyo nama ikazobera ipari mu gihugu cy'u Faransa ikabitunganjwe n'amashyirahamwe nk'iry'abarundi ba mu gihugu cy'u Faransa ishyirahamwe SOS Racisme rigwanya amacakubiri ahafatiye hose eka ndetse nabo bita abarealizateri bakora mu byerekeye amareresi nkuko bivugwa rero na Nestori Bidadanure n'umwe mu ariko barategura iyo nama ngo amakungu arakwiye gukurikirana hafi ikibazo cy'u Burundi akavuga karaba aho Petero Nkurunziza ariko arajana u Burundi n'abarundi dutega amatwi Bidadanure akaba ari umwe mu ariko barategura iyo nama.
Inama y'itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri ifise intumbero zitatu. Bwa mbere dushaka kwibutsa abarundi n'amakungu amabi akorerwa abanyagihugu uvyerekeye guhonyora agateka k'izina muntu. Ubwa kabiri dushaka gusuzuma intererano y'amakungu uvyerekeye kunywanisha abarundi. Dushaka kuraba ibyakozwe n'ivyo abakungu yiyemeje gukora ntabikore. Ubwa gatatu dushaka kuraba ivyokorwa kugira amakungu arusheho ingoga mu kubuza intwaro ya Nkurunziza kwica no gutoteza abanyagihugu. Dushaka kwibutsa no kuremesha abarundi bagwanira amahoro mu gihugu cyabo ko bomenya yuko bene wabo batabibagira. Turasabye abarundi rero baba i Buraya ko boza gushigikira iyo nama iharanira amahoro kuri bose. Nashaka kwibutsa umurundi wese aho ari ko yo kwibuka ko u Burundi buhire u Burundi kama honda nubuntu buri mu maboko yacu twese.
Ukaba wifuza kugira icyo ushikirije twandikire kuri numero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 638 473 244.
Mu makuru yerekeye mwibarabara abantu bashika kuri 13 baramaze kwitaba imana mu kiringo cy'ukwezi biturutse ku mpanuka z'imiduga aho niho kwibarabara rishasha rya Bujumbura Rugombo bita Eren ya gatanu riri muri komine Buganda ni mu ntara ya Cibitoki. Kubwa Nixon habona imana rongo ishyirahamwe rigenzura umutekano mu mabarabara aremeza yuko izo mpanuka zitegwa hanini n'umuvuduko mwinshi w'abashoferi ngo na cyane cyane n'itangwa ry'ibiturire ku mabarabara abapolisi bajejwe badahana abo biruka n'umuvuduko kubera ibyo biturire baba bahaye. Twumvirize Nixon akaba ajejwe iby'amabarabara by'amabarabara
cya Bujumbura Rugombo Cibitoke ngabara no kuri tubiranze kuri Kigali minisitiri muri kino gihe ntaho ritariye n'amacumiro uravye abantu baba bahasize ubuzima ni ukuri bababwira ko ata munsi uhera iryo barabara ata abantu bakomerekeye canke bafiriye. Hanyuma ikindi nacyo nubabwira yuko iri barabara sinzi ko ari umuvumo kuko abashoferi barigendera ko nubicanya n'ibisare kuko n'abashoferi bavuga ko ari abicanye ukuntu banyunga imiduga na cyane cyane uraze umuvuduko bakoresha aho rero nukubajya yuko rimwe na rimwe n'abajejwe umutekano na cyane cyane abajejwe igifata kijyanye n'umutekano w'amabarabara ntazi neza ko kuri bakajya mu gihugu cy'ibitoki umengo iyo babona imodoka ari makosa birangira hirya kumbure bazi ko ibintu by'ibiturire bibisirice. Hanyuma ikindi nacyo ni ukuri nuvuga ko dufite abicanyi na cyane cyane nk'abatwazi b'ubwabo bavuga ko abicanyi kuko hari benshi mu mitwe yabo iyo bazi ko bafite iki twita asiranse bazi ko imodoka yabo iyo yapfuye ucumengo sinzi ngira ngo ucumengo afite uburenganzira bwo kwica ngo nacyo naho tugonga asiranse zoriha. Ni ukuri bosaba yuko abo bene amasiranse noneho n'abategetsi bashinzwe igihugu ngo ruza bararaba neza umuntu uburyo yagizemo ishanganye.
Turangirize ano makuru twabateguriye kuri no nkuri vunaguye kiraro kijabuka uruzi ndurumu kiri hafi y'isoko ry'umurenge charasi yasidutse gitwawe n'umuvo w'amazi kuri uyu wa gatatu. Ico kiraro kaba kiri mu ntara ya Makamba, nico cyari gisanzwe gihuza intara ya Makamba n'intara ya Bururi. Kubona rero carabomutse ngo bigiye gutuma imigenderanire cyane cyane ihanahanwa y'ibidandazwa bigorana muri izo ntara uko ari zibiri, intara ya Makamba n'intara ya Bururi. No kuyo nkuru rero duciye turangiriza ko ano makuru twari twabateguriye. Turashimiye mwebwe mwese mwari mwahisemwo iradio Inzamba, turashimiye Inosa yatumye ano majwi abashikira, muze kugira ibihe byiza.